Ubu ijwi rya Amerika ribandanyije kubashikiriza ibiganiro byavyo mu gitondo. Abaduteze amatwi mu gitangura kutwumva namwe mwese mwatanguye kumva ijwi rya Amerika mu gikanguka, turabahaye ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Oriane Tangisha akayoboye ibiganiro byo kuri Nosa. Uyu munsi ni kwa gatandatu, muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Inyuma yaho turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'u Burundi no mu nkambi z'impunzi z'abarundi. Inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaraye irangije imirimo yayo yarusha muri Tanzania. Yemeje ko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda azoyobora East Africa Community mu kiringo cy'umwaka umwe. Ibindi kuri inkuru mgenzi wacu Geoffrey Mutagoma arabidushikiriza.
Inama ya 20 y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba niyo ya mbere iteranya muri uyu mwaka, ikaba ibaye nyuma yo gusubikwa inshuro ebyiri. Iyarusha muri Tanzania, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yasimbuye Perezida Yoweri Museveni wa Uganda ku buyobozi bw'umuryango.
Thank you for the trust.
Murakoze ku cyizere mungiriye mu nshinga kuyobora uyu muryango. Munyemerere aka kanya mbizeze kuzabikora n'ubwitange.
Of my commitment.
Inama yiyemeje gusuzuma ubusabe bw'igihugu cya Somalia bwo kwinjira mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba no gushyigikira igihugu cya Kenya kuzaba mu bigize inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye mu mwaka 2021 kugeza mu 2022. Nubwo itangazo risoza inama ryavuze kuri bimwe mu bibazo byo mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba, inama ntigeze itobora kugira icyo ivuga ku byerekeye umwuka utari mwiza ukomeje kugaragara hagati ya bimwe muri byo. Ijambo rigufi Perezida Paul Kagame yavuze yakira ubuyobozi bw'uwo muryango, yavuze ko badashobora kwemera ko wasubira inyuma mu gihe wari utangiye gutera imbere. Itangazo risoza inama kandi ryavuze ko bakiriye raporo y'umuhuza mu biganiro bihuza Abarundi bwana Benjamin Mkapa. Bongeye gusaba ibihugu bigize uyu muryango gutanga ku gihe umusanzu w'amafaranga bisabwa kugira ngo byirinde kudindiza imirimo yawo.
Ibirarane by'amafaranga igihugu cy'u Burundi giheraniye umuryango wa Afrika y'ubuseruko ntivyavuye ku gushaka kw'icyo gihugu. Ibyo byashikirijwe n'abashingamateka b'Abarundi bari mu nama nshingamateka y'uyu muryango mu gihe bariko bararabira hamwe ingene Abarundi batahura iyinjira y'u Burundi muri uyu muryango. Jean-Marie Muhirwa, umwe muri abo bashingamateka, yemeza ko ibyo birarane byavuye ku bijyanye n'amategeko agenga uyu muryango, akemeza ko u Burundi buzokwikura uyo mwenda. Inkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Mu gikorwa abashingamateka b'Abarundi bari mu nama nshingamateka y'akarere ka Afurika y'ubuseruko batumwe n'iyo nama mu gihugu baserukira cyo kuraba aho ibyo kwinjira muri uyo muryango bigeze. Kuri uyu wa gatanu abashingamateka babonanye n'abamenyeshamakuru. Mu bibazo byagarutswe ko nikijanye n'ibirarane u Burundi bufitiye uyo muryango byangana n'ayarenga gato imiliyoni 14 z'amadolari y'Abanyamerika kwezi kwa 12/2018. Abo bashingamateka bemeza ko Burundi butigeze bwanakuriha iyo ntererano. Victor Burikukiye arongoye umugwi w'abashingamateka b'Abarundi bari mu nama nshingamateka ya EAC avuga ko ikibazo cy'ibirarane atari cy'u Burundi gusa ariko kizoterwa umuti buhoro buhoro.
Kumenyekanisha ibyo bibazo ko bihari aho byerera mugabo kandi tutiyo bagize ibibazo giye kugifise mugabo tukaza mu buryo buke bushobora kuba buboneka kandi barabikora bavuga ngo isorozoro ni bwiriyo rija bakaza barakuramo kimwe bishobora kuzogenda neza niba batangana n'ibizotera ko n'ibindi bihugu naho bumva bamwe batera induru zibyerangode bamwe bose banafise ingorane zabo ariko banataratanga na rumwe banashaka kandi bariko barakora.
Kuri icyo kibazo nyine umushingamateka Jean-Marie Muhirwe avuga ko u Burundi bugiye kubitorera umuti kuko inzitizi zakuweho. Yemeza ko byatumwe n'ingorane y'amategeko y'uyo muryango bitavuye kugushaka kwa leta y'u Burundi afatira ku mwaka w'amafaranga w'akarere ka Afurika y'ubuseruko utatangurira rimwe n'uwo Burundi.
Imurazi yuko ikoreshwa ry'amafaranga mu karere ka Afurika y'ubuseruko iyo tegeko ya rwa bijetere itangura itariki imwe z'ukwezi kw'indwi gushika itariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Twebwe rero leta y'u Burundi taraba guhinganira ubwiza shingiro murazi yuko rwa bijetere mu Burundi yatangura itariki imwe z'ukwezi kwa mbere gushika itariki 31 Kigarama. Rero leta y'u Burundi imaze kwemeza itegeko rigenga amafaranga yaza kwikazanura ngo itange intererano yaryo tuza dusanga umwaka w'amafaranga muri Afrika y'ubuseruko igero wa vegetari yo mu karere iza irikirahera ugasanga ro Burundi buriko buratanga amafaranga y'uwo mwaka na y'umwaka uheze naho rero hagiye iyo kimire desariere
abo bashinga amateka bemeza ko Burundi buheruka kuriho muri yoni w'amadolari y'abanyamerika mu ntumbero y'ugabanya ibirarane bafite bavuga ko igihugu cyo Buganda ari cyo cyonyene kidaheranye muri uyu muryango ikindi kibazo cyabajijwe nuko Burundi uzokoresha ifaranga y'iyo muryango mu gihe ibihugu bigize iyo muryango byihayihangira uko rizotangura gukora mu mwaka wa 2024 Jean Marie Muhigwa yizeza Abarundi ku Burundi butazosigara inyuma
iyi ni hangiro kugira gatatu muri za nkingi zo kuja hamwe yizera ko igihugu cy'u Burundi twagiye muri uyu muryango kubera yuko byari ngombwa gutuza hamwe n'abandi kuko burya ubugire gire bugira babiri rero ntageka yuko igihugu cy'u Burundi kurya twabyifashemo no mu zindi ntambuko n'iyi ntambuko ntibukuka eburitiguye n'amazina twagira rero
kuri icyo kibazo cy'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe ubundi yagize icyo akivuga ko ni umushinga amateka Leontine Nzeyimana yemeza ko ibihugu bitanu ari byo bimaze kwiyemeza kurikoresha muri uyu muryango igihugu kimwe aricyo Sudani y'Epfo kikaba aricyo kitaratera umukono naho bizeye ko kizobikora ikindi yashikirije yemeza ko hari ibikorwa by'ibanze bitegerezwa kuva mu nzira kugira iryo faranga ritangure gukoreshwa aho ni nk'ibijyanye no gukuraho imipaka ku rudandazwa muri ako karere niyo Douanier mu rurimi rw'Igifaransa naho bemeza ko bigeze ku ntambwe ishimishije no gushyiraho isoko rusange ry'uwo muryango ikibazo biyikeneye ibikorwa bitari bike nk'uko byemezwa n'abo bashinga amateka I Bujumbura Raymond Imana ijwi ry'Amerika
turabashimiye bagenzi bacu badushikirije amakuru ubu ni wa mwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara ikaze mwese
Radio ijwi ry'Amerika isamye na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri siya 18 muri komena Jordan na hazwe ndongo ibiganiro n'amakuru twafitiye muri kano kanya
ariko mugaha kaba n'undi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngo urarenga gisanga ijya sinze ritaranage kandi ugasanga gucakiye na rya tarariko ikira ikintu cyose kiriko ivyo navyo ne nibintu nabone bari bakuye kuzora aba mu nyuma bitonze
Uyu ni umwe mu bakora akazi ko kunguruza abantu n'ibintu mu ntara ya Gitega turi mu gihugu cy'u Burundi avuga yuko abapolisi babahohotera rimwe na rimwe bakabaka ibiture bitanakenewe ni mu gihe inzego zibahamagarira gukorana nabo neza muri kino gihe Gitega yiteguriye kwakira imirimo imwe imwe ya leta turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu
Iwanyu mu ntara Hanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ibituro vy'abakora akazi ko kunguruza abantu n'imiduga amapikipiki n'amakinga mu gisagara ca Gitega turi mu gihugu cy'u Burundi bigiye gutunganywa gushasha abapolisi baradomwe ko agatoke ko bari ibiturire canke bagahohotera abakora uwo mwuga kugira ngo babakorere mu minwe ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Gitega Fidel Antoine Sabimana
Muri yo nama yabereye ku kibuga cy'imipira y'amaboko mu gisagara cya Gitega Venaman Irambo na buramatari w'intara ya Gitega yabwiye abayitavye ku bituro vyimugwa kugira ngo igisagara kibandanye gisa neza mu ntumbero kwakira umugwa mukuru wa politiki
ama parking yarasanzwe ahari hari nayo mashasha uwumva ze hari yanye monimaru na nyabututsi hajya kuri iteji urabona ko bahurira abatari bake bwoga anga ku masanganzira bena handi urumva bara maze kuhiyumvira nimba rizinga hezijamwo abantu bamenyere abantu bo ngahanye hagati mu gisagara nibaza yuko naya mantuzeye naya mabeni aparika ngane baza ko bazobaronderera ikindi gituro ciza ko ngamurabona yuko ni mu gisagara hagati kugira ngo biboneke yuko bitunganijwe neza dufashanye gutegura umugwa mukuru wa politike ubu mugwa mukuru mwiza ugezo hamwe nuza agira ati ndashitse ahantu hasanzwe ari heza twagire heza gusomba
abakora uwo mugabo kunguruza abantu kuma moto no kuma kinga basabwe kwita isuku mu komesa impuzu bambara gucyo ntibanukire aho bunguruje abakora uwo mwuga baremeye ko bagiye guhimirizanya abatamesa bagahindura ingendo ariko bagiriye ko badoma gatoki kwa polisi bababuragize
twe ku bisanzwe twabyakiriye neza ariko kuvuga ngo kutwara ikinga muri dafisita ko amakinga twarasize kwa matara ariko nuko bavuze ngo umupolisi ngo ajejwe ngo gukinga ngo no gufasha umutekano ibyo nitubihakana turanabibona ariko mugaha kaba nundi mwanya ugasanga umupolisi aragucakiye ngo urarenga gisanga ijya size gitaranage kandi ugasanga agucakiye najya atarariko ikira ikintu cyose kiriko ibyo nabyo ne nibintu nabone bari bakuye kuzora aba mu nyuma bitonze
hari nabandi mu bakora uwo mugaho kunguruza abantu bavuga ko abapolisi basa abantu baca kugira ngo basabe biturire bene amamoto cyangwa amakinga biba byafashwe mu makosa abandi nabo baridoga ko abapolisi basigaye babafatira ariho hose mu gisagara ca Gitega kandi atariko byahora kuri ibyo bibazo byose byabunguruza abantu hari Imana Dolorance komisera jejuri polisi mu ntara ya Gitega yabishuye agira ati
isanyuma rero n'ikintu gihambaye aho musiye muza kunyuruza amamoto wafashe mugatanga ibiturire mu gipolisi uzofata dogira ingorane azogira ingorane ndabibabwiye kandi hatogira umuntu azosuka kugaruka muri komisariya yitwaje igiturire kugira muri moto ndakivugira sinzosubira kubyumva akanyuma rero naho babaca amande babuze uti babaca amande bababonye aho muri hose mu gisagara niko bimeze mu bimenye niko bimeze aho bariko barakorera bakora mu gisagara aho babasanze mu mategeko babacira amande hajya nyine twe nta muntu n'umwe ari mu mategeko tuzorenga icyo twende tukintu ubwo mfite ikibazo nibatakonosha ndabahe nimero kugira ngo tuce mumbarira uwo barenga ni
abunguruza abantu ku mamoto barasabye ko bakongerezwa isaha zo gukora kubera uja n'uruza rugiye kuba rwinshi mu gisagara ca Gitega bakavana isaha zibiri zo mu ijoro bagashikana isaha zitatu z'ijoro nimugiye mu gisagara ca Bujumbura atamuti irengana isaha cumi na zibiri bugorovye kuri ico kibazo Venamani Rambo na buramatari wa Gitega yabishuye agira ati
nibaza ko mwebwe ahubwo mwoshimira Imana ko bikigendeka bikimeze neza no kubera amahoro n'umutekano buguma mubaye buhombatiye agize agorane ho bica bihinduka murazi yuko ari nigendo watugira tuti saa moya ntiyagiye n'imwe 12 ntiyagiye n'imwe
yaciye yunganirwa na Harerimana Dolorance komisera jejuki polisi mu ntara ya Gitega muri aya majambo
iyo mutubahirije amasaha muca mutwara aba bandi bari mu nzira zibi mubajanye ho bashobora kujya kwiba cyangwa bagaca biba mwebwe nyene ayo mamoto uko bica bakabica ibi rero nibataka tubyubahirije biba byita gusoma
ni inama yatanguye isaha 10 gushika mu kazangazanga aho vyaboneka ko abakora umwuga wo kunguruza abantu bashaka kuvuga ibibabakiye byose ariko ubwira ntibwabyoroheje Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ijwi rya Amerika
Fidel d'Antoine Sabimana arakemeye tuve Igitega dukubitire mu kirunda aho abarundi barenga ijana bava mu miryango 31 muri commune Busoni bamaze guta ingo zabo kubera inzara ivugwa mitumba irenga 10 yo muri iyo commune bamwe muri aba barundi bariko bahungira mu gihugu cy'u Rwanda buramatari we insiguro abiha ngo nuko abahunga muri ico gihugu ari bifitaniye isano n'imvo za politiki nkuru twaza mgenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze
imitumba 14 yo mu mazone 5 agize commune ya Busoni niyo ibangamiwe n'inzara muri ayo mazone izone ya Gisenyi ni zone ya Gatare ziherereye ku rubibe rw'Urundi n'u Rwanda zirasinzikaye gusumba izindi muri zone ya Gatare umutumba wa Gatete niwo ugiramiwe abamaze guta izabo bagahunga benshi babarizwa ku mutumba wa Gwibikara muri zone ya Gisenyi aho twashoboye guca ku musozi wa Gwibikara na Nyabisindu haboneka imirima yababutse kubera izuba ahandi naho hakaboneka amasize yaraye abanyagihugu baho bavuga ko imvura itigeze yiboneka kuva mu irima ry'urutasi
aya nukuri kwa mungu nta kintu na gike bagize mu nzu nuko ubu twararimye twateye byarase byaragize gute ndaba turavye n'amasaka amasaka arapfuye heze ayandi yarumye anye twibereye uko nyine nta bindi nta emwe nta kintu kintu twizeranye nuko nuko
ani ubu kuva mu kwi 10 nta ni gitanga mashaka nta ni mora na tera gira nta ni bikintu ubu tutunzwe no mu misozi yo tanya gisozi niho tugenda guhahira niyo hiyo ku mukere ko hagura kavu nta kintu na kimwe kigeze kibaho guhaha
bamwe baramaze guta izabo bakaja kuronderera ubuzima ahandi
baragiye mu Rwanda n'abari bavuye Tanzania bose baragiye mu Rwanda kwere nta no baguma bagenda no bora na bimirije kugenda n'ejo barandetse baranimize kwandika araba banditse inyumba kuma abantu batandatu batanu indwi bane
baheruka guhunguka ba Tanzania nabo bakiye basubira mu Rwanda kuri urwo ruzu kubera ngo uvuye mu Tanzania adasubira kuko baba bazi yuko cyashe mu gihugu cyamwibarutse none feshi bagiye guhera mu Rwanda
aho herere habazogenda nkabanga
hanga hari joro rigenda hashagiye nka 15
hashatse nka Maria Claudine arongoye komine ya Busoni avuga ko abarenga ijana bari mu ngo 31 bamaze guhunga
rero kuri iyo mitumba turajamo tugafashanya ariko twarose tukabaha umwuma ariko ntibashobora gukwigwa bose icyo nico navuga hanini ku mutekano kubera yuko nyine hari inzara hariho abantu bagiye barasuhuka hirya no hino bashikira 110 murumva rero yuko iyo abenegihugu batanguye guhunga ingo na twebwe hariho ibintu twatukuri turatakaza cyane
muri abo hari abamaze guhungira mu gihugu cy'u Rwanda yari yagendeye abanyagihugu kuri uyu wa gatatu ku mutumba wa Rwibikara ku baje mu gihugu cy'u Rwanda avuga ko igihunga gifitaniye isano n'imvo za politike nubwo boba bashonje
hari umwe wavuze ko bari n'abagiye mu Rwanda ariko mu Rwanda umwe biragiye gutahura yuko boba bariko barirukana abarundi babayo bavuga yuko badakwije amategeko ngo bongere bakire abariko barahungirayo zumvikana yuko ahubwo yo bari indi politike y'abantu bamwe bamwe baba babwira abantu ati nimuze tubatware muje guhungira hariya mu Rwanda bose basaba mikanda y'imahama bacha bavuga ati mu Burundi ngo mu Kirundo ngo nta mahoro ahari ngo abantu ariko barahunga kuko yaba ari ibyo byose n'abajya abantu ariko barirukana nibo birukanye
uwo mutware arahumuriza abo banyagihugu
rero abasigaye ngaha mureme turabaremesheje nibaza ko na komine Busoni n'ejo bundi barakoranye mu nama y'iterambere rya komine namwe nibaravuga ati katuye ariko twokwegeranya kugira ngo tube turafashanya tube turegera imbere buke buke tukaba twanadodoye na leta namwe ndadejeshanye hirya y'ejo bazoza badufashe n'amashyirahamwe atandukanye na pamu twadodoye
mu kurindira ko izo mfashanyo ziboneka ahamagarira abanyagihugu bo mu Kirundo gukomeza umuco wo gushyigikirana mu kibano yasabye abafise icyo birengeje abagize icyo bimbura abadandaza n'abandi kwegeranya vuba ibifungurwa byo kuba barafashisha abasinzikaye gusumba abandi mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze Ijwi rya Amerika
urwaruka rw'impunzi z'abarundi na Kivari muri Uganda rwugarijwe n'ingeso mbi zirimo ubuhumbu no kunywa ibiyayuramutwe abakobwa batwara inda bakiri bato n'ibindi abavyeyi babo bakavuga ko bitumwa n'uko urwo rwaruka ataco rufise rukora basaba amashamwe mpuzamakungu nka RCR kwitaho urwo rwaruka mu kurushira amashuri hamwe mato mato yobahuza hamwe no kubashira amashuri mugenzi wacu Pierre Clavernio Nkuru aheruka kugendera izo mpunzi ziri na Kivari
barahari benshi bwo keshi bagenda kubera ubukewe n'inyo n'uburyo ko ari abirenganye
aba n'abana b'abakobwa b'impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nakivale mu Buganda bariko biganira ijwi rya Amerika ubuzima babayemo bubatuma bahura n'ibibazo byinshi byo gutwara inda batifuza
natugenda habarinda kuturere genge gana n'imiryango twifiti fatusanga nyene kuri uwo muntu wahabaye nabi agufashe nabi cyo wifuza naca guhaye nk'amavuta ibiki urazi umukobwa akenera byinshi atabiguhaye urumva kuri uwo mwanya tuvuga ati reka nende kuri urya muhungu arabima usanga ugize ikibazo kandi ukigize urumva nana gutwara muhenze yibaza ngo yagomba mutware umbe nta mutware kaca twarinda bonye ko twarinda kaca muta kaca genda
ariko urumva ni bibi
ni bibi bitumwa n'ubukene
aba basore bagenzi babo nabo baremera ko ubwo buhumbo buhari bavuga ko birirwa bicaye ku ibarabara ku marigara kugira ngo umunsi uhere aho bahanyurira urumogi itabi n'ibindi
makaretse birimo nyene hari abakobwa batwaye inda kubera nyine ibintu by'amashuri nyene batiga niyo mpamvu ababyeyi benshi bariko barashaka abana bagende kwiga kugira izo ngeso zo gusambana canke zo kunywa urumogi nibandanye biba kubana nyine ngo ngahanye mba mu makazi hari n'abantu bamwe mu mukinye
bora mu makazi
aya aya na na nsi ari mwese
umuji wa harunwa
kandi ba banwa na bantu bashanga bakiri bato ibaruna harunyenye barunwa kandi nibihera kwe rusanga bari ngaba tiga batagira natakazi bakora kandi bazitwara bakiri bato
ku ruhande rw'abavyeyi babo basa nuko agahinda kabishe kubera izo ngeso abana babo badukanye bamaze guhunga wati izo ngezo zituma bananira n'abavyeyi babo
urumva abana bacu bari ngaha cyacu bariko baratora karurazi ko biga ngaho ubundi biga baca baja ngaho bakaja kwirigara n'utari bwa bifate ko ibyo bintu arabifata akabinywa hanyuma bakaza bakanagora abavyeyi bakaca abana bakagwana bakiba izo ntete baduha bakazigurisha ikanyene bagakora amanyanga yose ugasanga abana biganje kandi umaze kunywa urumogi ntashobora kwisomera kuko aba yiganje urumva n'ibirebire abana bakagenda bakarara mu gahinga ntibatahe ino nibirebire birakomeye gose abakobwa bagatwara inda nyene neza cyane n'abatazitwara ariko bakononekara bakaja kurara mu gahinga abakobwa nk'ubu bino ntibisonera ntibabisomera ababyeyi kwerezo ibyo bibazo bafite
ubu nawe ahanura abantu bose baba mu ikambi gufata umugenzo wa kera wo ku mwana atari uw'umwe ubonye uwagiye mu ngeso mbi akamuhanura canke akamuhana amenyesha ko bibandanije uko abahunze ari bazima bazava bahungu ka barataye ubuntu
kusanzwe afise ka gatima kikirundi ya ndero yo kuziko muri make nibaza ko naho byoba bikomeye araraba uko yitwara karaba uko yifubafuba kandi akabona mbese imese iraheze ariko birahari ntabwo tubihaririye muri make uravuga ariko urabona uravuga ukarengana ntumenya reaction asigayemo ntumenya kandi nawe ejo uko bigenze ntumenya ko yampanuro wavuze hari kiri ku akora cangwa byasigaye hajya wabivugiye
ababyeyi bahamagara amashami mpuza makungu yitaho impunzi harimo na haser kudafata minenegwe ikibazo c'ugwaruka rudafise ico rukora bifuza ko boshigwa mu mashirahamwe mato mato bakabafasha kwiga umuco n'akaranga canke bagashigwa mu mashure bakiga ikambya na kivale irimo impunzi z'abarundi zirenga 30,000 abarenga igice cabo no gwaruka Pierre Clavenion nkuru ikigali kubwishu rya Amerika.
Pierre Clavenion muri Kigali yaheruka kugendera ikambya na Kivala nejo tuzobashikiriza ibindi bitandukanye yatuvaniye muri yo kambi ya na Kivala mukanya naho tradukubitiza kandisho ku mbuga ngurukana bumenyi nkuko nari nabibemereye.
Cha bijya bige biranuga nuko kwarivi
eka nibihu
ngo nibihu akarira zikomeye
njya kugiye kwatarivi
nibyo
nibyo
eka sivye
edupinge
edupinge utangike
hemu pinga mupinge umvize ijwi rya Amerika irabeshe zibihuha ikabaha inkuru y'imvaho
akajisho ku mbuga ngurukana bumenyi inkuru tubonirikiranurwa nugwa cane ku rubuga ngurukana bumenyi kuri no wa kane ni inkuru y'ishamwe mpuza makungu RCR ryitaho impunzi ribeshuza makuru yakwiragijwe ko ryatanze impuzu zirimo iza gisirikare ku mpunzi z'abarundi ziri mu makambi nka Mutenderi na Nduta ayo makambi ari mu gihugu ca Tanzania mugabo naho rihari ridahira rikanana ishamwe Folicon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yogiye manga kuri fisi ivyemezo ko ivyavuzwe ari ukuri mugenzi wacu i Nairobi muri Kenya Eloge Urika neza yateje amaso ku mbuga ngurukana bumenyi yongera cukumbura ciye ku mpande zose
Nitangazo ibiro byo mu Burundi by'igisata cyawo ni ukiraho ibazo by'impunzi ari byasohoye ku itariki ya 25 ku kwezi turiko turarangiza bivuga ko bibajwe rwose no kwitiranya ibintu kwibonekeje mu itangwa ry'impunzu zahawe impunzi z'abarundi mu gihugu cya Tanzania mu minsi heze asomye iryo tangazo umufasoni Gogo Kiporti aserukira ASR mu Burundi yasiguye ko ibintu byagenze by'ukuri
Le HCR tient à préciser qu'aucun vêtement inapproprié ou de type militaire
Ase shaka gukura impari ko atampuzu nimwe itabereye canke ya gisirikare yigeze itangwa ku mpunzi z'abarundi muri Tanzania biciye ko canke binyuze ku bandi bikorana icabaye nuko mu mwaka 2018 mu mpera ASR muri Tanzania yaronse imfashanyo y'impuzu zambawe zigenewe impunzi muri Tanzania hamwe n'imiryango iba hafi y'amakambi ku mpuzu zingana muri yoni n'8,000 igice gitoya cyane no kuvuga izitarenga 1,000 ase n'ishyirahamwe rikorana Danish Refugee Council basanze zitabereye zica zikurwa ubwo nyene ku rutonde rw'izitangwa hanyuma zishyirwa mu minwe y'abategetsi b'ibanze nk'uko icyegeranyo cyakozwe ku bw'ibyo kivyerekana ariko ibishyikirizwa n'umupfasoni ekiporti ntibinyubaje ha Hakizimana umukuru w'ishyirahamwe Folicon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama yemeza mbere ko yamagira amatohoza ku myitwarire ya ASR
twagiye turamenya imwe mu mikenyero
yagira koreshwa n'isha mpuzo makungu ase aho n'amahera ajya yatanga kugira rero nk'igitigiri kinini mbere ikaba yari ifite namwe twita abakomisionere binjira mu gihugu kubesha abarundi kugira bagende bemererwa ko bamwe bazo cyaje gukwana za Amerika abandi bakajyanwa ahandi imwe twagize hasere zafatwe mu ibigwanisho zitari nke ahi Bujumbura imbere yuko n'izi mpuzo zifatwa matozi cyamwe FRICONEF byari bifise byakesha abisanzwe bikorana nyuma y'igihugu twamaze kumenya ko mwaje makambi ya ndutana mutendeni hari amaze gufatirwa inkoho muri rumwe mu rusengero rusanzwe ruri mu nkambi mbere hakaba hari n'abari bamaze gufungwa babiri barongoye itumwe twita udusekiteri hakaba hari haranafashwe n'abantu batoza ifashanyo n'ugomba gufasha imigwi yotera igihugu
ibyo akizimana shimanga izo turorero userukira mu Burundi abo barerwa asanga bitagira ifatiro
RACEA est une organisation apolitique neutre et humanitaire
ase nishira hamwe tahuryegamye mu bya politique ryigenga kandi rijejwe gutabara kandi kirushirije tuhari ngo dufashe ibihugu biba byabisavye murazi ko ASEL serukiwe mu bihugu byinshi mwisi kandi sinibaza ko harahigeze kumvikana ko ASEL yagize imyitwarire kanaka icyoze igihugu runaka oya sico ikorwa cyacu kandi urwo ruhara ntarwo tuzigera tugira duhari kugira ngo dufashe abanyagihugu bakeneye ubufasha dufasha amareta dusavye gusahiriza jewe rero sindi bwishure kuri ivyo byagirije kuko nta na rimwe higeze haba ivyemezo byerekana ko ASEL yivanze mu bya politike oya suruhara rwacu nta nurwo tuzopfa tugize kandi turaho kugira ngo turokore ubuzima bw'abantu ubwo buzima na cyane cyane bw'abarundi bahunze ubutwara FRICONEF yefa aratanga icyifuzo ciwe yibaza ko cotuma bubabwiza kurusha
nibaza ko igihambaye nyabuna ari uko abarundi ishyira mpuzo makungu oni ryofasha kugira batahe mbere n'inama y'abakuru b'ibihugu iki cyari kibazo cyazijya mu nzi ziri mu makambi y'impunzi ziriko zirahabwa ibigwanisho ziriko zirahabwa imyambaro y'igisoda kandi bo bishakira amahoro bashaka gutahuka
imbere y'uko batahuka ishyirahamwe ase naryo nyene ntirihakana ko bishika umutekano ugahungabana mu makambi y'impunzi
With
regard to insecurity in the camp, I think UNHCR always is the goal. Kubirabana no mutekano muke mu makambi nibaza ko ASEL abajejwe umutekano mu makambi indani nungaha nivyo dukora Tanzania niko kuko ubu rero rimwe na rimwe hashobora kwaduka utubazo tw'umutekano kuko nkuko mubizi ikambi ni kigwati igishobora kuba mu kigwati no mu ikambi coba icyangombwa n'ukubitorera umuti iyo habaye igitirigana abategetsi bo bajejwe imbere ya byose umutekano w'impunzi baca bakorana na ASEL bakavugana hanyuma bagafata ingingo
and take action
abagize icyo bavuga ku rubuga ngurukana bumenyi duhere kuri uyu avuga roresha ku mufasoni gogoyi kiporti ati ivyo nibimaramare ubundi nawe ati burya n'impome zigira amatwi twatahuye byose ubu nawe ati mwebwe mwigira impunzi reka ndabavunira akagohe basha umunsi umwe bazobahereza ishyano turangirize kuri uyu warabisha ku buserukira ASEL mu Burundi nawe agira ati iyo bubu bw'umwe bwari kindi gushika ku itariki ya 11 ukwezi kwa 12 umwaka uheze ASEL yemeje ko yari ifite impunzi z'abarundi zahungiye mu bihugu bibanyi zirenga 370 abenshi muri bo bakiriwe n'igihugu cya Tanzania bakaba bari mu makambi ya tatu nyamukuru ariyo Mutenderi Nyarugusu hamwe na Nduta eroje uri kaneza Nairobi ijwi rya Amerika
Hello Joyri Kaneza arakenuye yariko ratubwira ibimwe mu bivuga ku mbuga ngurukana bumenyi no ngaduce dusozere ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi yamari imbere yuko duhana gahindukira ngine ndababwiye ko abantu bashika bane bamaze gupfa bahitanywe n'imbeho izura inzara muri bino bihe abanyamerika baharurwa amamiliyoni bari mu bihe by'imbeho nyinshi cyane ivyo biriko bituma kwiyunguruza hakoreshejwe amatra bihagarikwa ubuzi hamwe n'amashure navyo nyene hamwe hamwe vyahagaze ndetse hari na mateleviziyo amwamwe yahagaritse gushikiriza amakuru n'ibiganiro ikigo c'igihugu kijejwe ibiho ibihe cashikije ejo kwa gatatu ko imiliyoni 25 z'abantu na cane cane mu leta nka ya New England mu buraruko bushira ubuseruko hamwe no mu burengero bwo hagati mu leta nka ya Wisconsin, Minnesota, Illinois, Michigan bari mu bihe vyo gukanya cane gose abahinga bahanura yuko umuntu atomara iminota 10 mu mbeho idasanzwe kuko umubiri ushobora kumuhindukana. Natwebwe nga Washington DC imbeho nuko byifashe. Nuko rero nshuti bakunzi, mugire umunsi mwiza aho muri. Mwakoze kutwumviriza. Yakoze Facile Gebeho yegeranije amajwi na Ingenieur Dre yashikanye ahiwanyu, nanje Diane nahaze nabateguye nongera ndabashikiriza ikiganiro wanyu mu ntara cuno munsi. Ndabahe isango ejo nkaho twatanguriye, mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'ijwi rya Amerika mu ndimi zitandukanye.
Ababandanye kudutega amatwi mu masegonda make saa 10:00, murumva ikiganiro cy'umuziki turashikiriza buri wa gatandatu iyi saha. Muryohegwe.